mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio gatanu Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, bagenzi mwese turi kumwe kuri no saha abuguruye ama radio yanyu muri kano kanya. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Ibintu byo gucyucacanye bibandanye bikorwa ku Burundi, ku bantu badashobora kubona ko Burundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwice.
Uyo ni Aime Laurentine Kanyana, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe ubutungane, avuga ku ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha uyu munsi wa kane yahaye uburenganzira abashikiriza manza gutangura itohoza ku vyaha vyakorewe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ni mu kanya gato makuru twabateguriye. Turabashikiriza kandi inkuru yerekeye umugwi w'igihugu c'u Burundi ujejwe kunywa kumenyesha ukuri no kunywanisha Abarundi waraye usozereye ibikorwa by'amatohoza ku mabi yagiye araba mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Ni mu kanya gato, mwese mugume ku maradiyo yanyu. Senare mpuzamakungu mpanavyaha uyu munsi wa kane yahaye uburenganzira abashikiriza manza gutangura itohoza ku vyaha biregwa leta y'u Burundi yo ko yakoreye abanyepolitike batavuga rumwe na leta kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwezi kw'icumi k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Ibindi kuri iyi ngingo ya CPI dutega amatwi mugenzi wacu Eloge Wirika neza.
Kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bahaye uburenganzira Fatou Bensouda, umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha Irahe, bwo kugurura amatohoza ku vyaha iyo sentare yashiriweho gutohoza ko vyakozwe mu Burundi canke vyakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no ku bindi vyaha vyakozwe imbere y'itariki ya mirongo ibiri na gatandatu mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu canke ivyakozwe n'ibizokorwa inyuma ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gihe ibisabwa n'amategeko vyuzuye. Ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icumi mu mwaka, ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyene yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona. Ico gisata cy'ibanze cya CPI kivuga ko iyo sentare ifise uburenganzira bwo gutohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu Burundi igihe ico gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI. Uburundi bwinjiye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na kane buyisokoramwo kwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi. Itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo sentare ifise uburenganzira bwo kugira amatohoza ku vyaha yagenewe gukurikirana mu kiringo co kuva Burundi bwinjiye muri iyo sentare gushika ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi guheze. CPI sigura kandi ko ifise ububasha bwo gutohoza naho Burundi bwikuye mu masezerano y'i Roma, kuko ivyaha bishobora kuba vyakozwe vyabaye ico gihugu kikigengwa n'ayo masezerano. Iyo sentare ibandanya ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo na rijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icumi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI. CPI ishikiriza kandi gukorana hagati y'u Burundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara, ikibutsa kwiza n'inshingano u Burundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma. Igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI kimenyesha ko ivyemezo vyazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimwo ivyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ivyaha vy'agahomerabunwa vyoba vyarakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu, haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'u Burundi bikozwe n'abarundi. Muri ivyo ico gisata kidondagura ubwicanyi, ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije, ukubaboreza igufa, ukubanyuruza, ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe n'ihamwa. CPI ivuga ko abantu 1200 baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane 2015 ibihumbi babarezwe igufa ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku majana baburi wirengero hagati yuko kwezi mu 2015 no kwa gatanu 2017 iyo sentare harura barundi bahunze igihugu kwari 413 490 abagirizwa ibyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta ahavugwa cyane cyane igipolisi iperereza bimwe mu bisata by'igisirikare byo babikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambi uri ku butegetsi umukuru wa CPI ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi byaha byadondaguwe gusa afatiye ku byemezo ashobora no gutohoza ku bindi byaha nka genocide n'ibyaha byo mu ntambara mu gihatoja hanze y'ibyo yemerewe umuvugizi wa leta ya Burundi Philippe Nzobonariba yabwirije urya Amerika ko leta itaramenyeshwa ingingo ariko yongera ko leta ya Burundi itazokorana na CPI kuko atabucuti bigifitaniye Nzobonariba nasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa CPI ashobora gukora amatohoza ku byaha byakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha asoze ravuga ko ari bimaramare byabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigo byora bitewe n'uko bahonyanze amategeko menshi rwose harimwo kutegera bagisha inama Burundi mu byo bateguye byose Roger Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakoze Roger Burikaneza inyuma y'iyo ngingo Aime Laurentine Kanyana mushikiranganje w'Uburundi ajejwe ubutungane yagize ico abivuze ko mukanya mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije tumutega amatwi
yongingo ahariya leta y'Uburundi yatangaye kuko turazi yuko n'ibintu byo gucyacanye ibandanye bikorwa ku Burundi ku bantu badashobora kubona ko Burundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwice bakaguma barondera rero kwinjira mu butungane bw'u Burundi kubusubirira mu kibanza yongingo rero yafashwe Burundi ntiburaba kuko Uburundi bwaravuye muri iyo sentare ku itariki 27 iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki 25 ariko Burundi bigeze buyimenya rero mwese mudukondera amakuru bidasanzwe mu gihe bunyeni ni ukuvuga yuko ni ikintu bagiye gufondafonda
ariko
twabinyetwe bandanye duhunga abanyabarundi
iyo sentare irafite ububasha bwo gutohoza ibyaha byakozwe imbere y'uko Burundi buva muri ayo masezerano
ya mu gihe yari kuba yatangaye amatohoza imbere y'uko Burundi buvamwo byari gushoboka ariko gushika itariki 27 z'ukwezi kw'icumi Burundi bukarinda buvamwo iyo ngingo ntiyari bwafatwe
mu gihe
kuvuga yuko rero ubunya yose nta mfite uburenganzira bwo kuza gutohoza ku Burundi
mu gihe none mu gihe
mushikiranganje akazi z'umutekano kawoni kandi ariko karitegetse nako ntabyo karategeka
mu gihe ishyirahamwe mpuzabakungu hamwe n'amakungu vyorunyika abantu bajeje gutohoza izo zaha mu Burundi Burundi bwo bifatamo gute
abo bafatwa nk'abaje gutera Burundi hama Burundi nabo kuva kuri ntare rugamba baragwanira igihugu buri bazokirwani
muri iki gihe ikintu Burundi bugiye gukora ni ikihe
Burundi burashikirwaho buhagaze bugashikirwaho buhagaze abakeneye kubyumva hanyuma ubandanye bwubahiriza butunganiza n'abarundi ubwo bwami
hariho abantu bashobora kwibaza ko kubona mwanka ko abaje gutohoza binjira mu Burundi ko bari uko kwiyotsa icaha aho mubivuga ko iki amasegonda 20
mbega iyo muri leta yagiye habaye icaha abarundi baraje gusaba gutohozayo ibitohoza abanyenge ntibateke ntibitohoze iby'uburundi bwacu
mushikiranje Burundi Aime Laurentine Kanyana turabashimiye cyane rwose ku kiganiro mwahaye radio Ijwi rya Amerika
yakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro n'umushikiranganji ajejwe ubutungane mu Burundi andi naho umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuriranira mu Burundi waraye usozereye ibikorwa vy'amatoza kumabi yagiye arashikira u Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1962 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2008 ibyo bikorwa byasozerewe mu ntara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana arabidushikiriza
Ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kurekuranira mabi yagiye arashikira u Burundi byari bitumbereye kumviriza abana bariya kugira ngo bamenyeshe ibyo bazi canke babonye muri ayo makuba Musenyeri Antoni Petero Madaraga umukomisori w'umugwi ujeje kumenya ukuri no kurekuranira aratubwira ibyo bakwiye muri iryo tohoza ryabereye mu ntara ya Ruyigi
ubujeje amaze kuronka nuko hari abantu bituye mu rwego rwashika 2189 kuko murazi ko twatumbereye imitumba nka yose kugira tumenye n'ibinogo rusange twarasanzwe hari ibinogo abantu bahamwe ku bwinshi dusanga hari 138
Musenyeri Madaraga aratubwira ko basanze ibyago bitandukanye byagiye biraca mu ntara ya Rwigi iri mu buseruko bw'u Burundi
72 naho byabaye barakubwira bati ngai wacu haragiye nkuyu nuriya mugabo abatware baramamye atari nabo babujije ko basinzikariza ubuzima mugabo cyane na gatatu nka bose bakubwira bati aha byarahashitse nibitahashitse mu gihe haba 193 byaciye bishika 196 wateye imirwi y'abarwana abatari barashikiwe nabo nyine batende barashikirwa hari usanga harapfuye cyane abatutsi 193 mugo mu nyuma abahutu nabo nyine barapfa bacari bakeye
ni igikorwa gisozere intambwe ya mbere y'uwo mugwi yabwira amatoza ku byabaye none hagiye gukurikira iki Musenyeri Madaraga
ubu tugiye kwandika kahise gafatiye ku by'abantu bo nyene bivugiye ivyo rero biramutse bimaze gushika hamwe hacakurikiye kwandika n'igitabo ca kahise kugira ngo abana bamenye ukuri ku byabaye n'igihe bari ko yagira ati tugiye dufasha abarundi gusubiza hamwe babigire mugabo bazi by'ukuri ibyashikiye basi na basekuru
uwo mugusozera ico gikorwa mu ntara ya Rwigi mu gihe bamwe mu banyaruyigi bafashijwe na diyosezi gatolika ya Rwigi bari baratangwe gusabana imbabazi ku mabi bagiye baragiriranira muri kahise aho twovuga kamwe mu turero twinshi aho umuryango witwa Karama Yuvinari wagiye gusaba ikigongwe umuryango w'abasigwa babihogora Gabriel umviriza Karama Yuvinari
jewe abo nishi n'abavyeyi baba bavukanye mubona turi kumwe je naciye nitwa umwicanyi aho naca hose bavuga bati Karama umwicanyi kubera bari babonye yuko nari mubatanga amategeko y'ukwica kubera ico caha nakoze nta mahoro nigeze ndonka mu mutima niko kwigira inama nti ingengende gusaba ikigongwe abonagiriye nabi ndagenda ndabasaba ikigongwe kandi barakingirira umujyango wose ukoranye
umujyango w'abasigwa babihogora Gabrieli baratanze ikigongwe ataguhiga imanga izahaka ibihogora aserukira abasigwa babihogora Gabrieli
Karama Juvenali ukunyene mumubona afukamye yaraje feri aricisha bugufi aradusaba ikigongwe kandi turabona ko yicishije bugufi kuko umuntu yigaye uramubwirira ikigongwe nk'uko yarasabye ikigongwe ishengero ry'abakristo barungi bakoranye na diyoseze yamuretse ndamukuye mu gipfukamiro nk'uko n'uwo munsi twamukuye mu gipfukamiro twebwe umuryango twanabihogora n'ababanyi bose bamwe ndababona bari ngaha icyo kigongwe tumuhaye yogenda akakigendera yumva amahoro tuboranye tunezerwe twiginane kuko nababwiye yuko ari shetani yabigize
umugujejo gutohoza ukuri no kurekurira mu Burundi utohoza kuvyago vyagiye birashikira u Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'2008 mu Rwigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Fidel Antoine Sabimana makuru mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya tubandanyiza mu Burundi nyene umugwi wa mbere wagirizwa gutera ikambi ya gisirikare ya Mukoni barengutse ubugira kabiri muri sentare yiyungururizo Ingozi sentare isubiramwo ya Ngozi yafashe ingingo yo kudatesha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza iyi muyinga gutesha agaciro ivyo vyegeranyo vyari byasabwe n'abagirizwa icaha basigura ko ivyo bavuze bavyemejwe mukuboreza gufa ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze tumutega amatwi
abarengutse muri sentare isubiramo ya Ngozi kuri uyu wa kane bagira kuri 18 hari 17 bafashwe umutekano ubwiheza guhungabana ku ikambi ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga no mu micungararo yayo ubundi yarengutse yafashwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka yagizwa gutiza imodokari abagizwa guhungabanya umutekano aho baheruka kurenguka ubwa mbere muri sentare y'iyungururizo bari basabye sentare isubiramo ya Ngozi gutesha agaciro ivyegeranyo vyose vyafatiwe imuyinga mu matohoza y'ubwo rubanza rwabo bafashijwe n'abashingwamanza baragerageje kwerekana ko ivyo bavuze vyose bavyemejwe n'inkoni mu matohoza bagiriza ahanini ibiro vy'iperereza mu ntara ya Muyinga ndetse hakaba nabagirije umushikiriza manza ko yagize uruhara nihohoterwa ryabo. Mu majambo make, sentare yasomye ingingo yafashe kuri ivyo vyasabwe ivuga ko urubanza rubandanye kuburanishwa. Yamenyeje ko atacotuma ivyegeranyo vyafatiwe mu matohoza y'Imuyinga biba imfagusa, asigura ko inzitizi zatanzwe zose zidafashe. Mu ntahe iheruka, abashingwa manza bari basabye ko umwana ari mu bagirizwa yoburanishwa na sentare ibifitiye ububasha. Sentare isubiramo ya Ngozi yafashe ingingo ko uyu mwana yafashwe afite imyaka 17 yoburanishwa na sentare idasanzwe icimanza z'abana. Mu gihe sentare yagira ngo itangure kuburanisha urubanza Donido, abashingwa manza babiri baciye bahaguruka barasaba ijambo. Abo bashingwa manza bahagurutse nk'abunganizi b'abasirikare indwi bagize umugwi wa kabiri w'abafashwe mu nyuma mu makambi atandukanye. Bafashwe bagirizwa gufasha aba mbere, bafashwe bagirizwa ko aribo bahungabanije umutekano. Abo bashingwa manza babiri babajije sentare ko buburana mu gihe yari yafashe ingingo ko nabo bazoburanishizwa hamwe n'abo ba mbere. Abagize sentare bamaze kuvugana basanze ari ngombwa ko amadosiye yose y'abafite icyo babwirizwa ku byabaye ku ikambi ya Mukoni yoburanishirizwa hamwe. Urubanza rwungururijwe ku munsi wa kane w'indwiza itariki 16 z'uku kwezi kw'11. Mu bari baje gukurikirana ubwo rubanza harimo ubuserukira ishyirahamwe AVDP riharanira agateka k'abanyororo mu ntara z'uburaruko. Jana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu karere k'uburaruko avuga ko iyo ngingo ya sentare inezereye kandi itanga umwizero w'uko ubwo rubanza ruzonyaruka kuva mu nzi.
AVDP irashimye iyi ngingo yafashwe na sentare isubiramo imanza ya Ngozi, na cyane cyane ko abantu bose basangije idosiye ari byiza ko abantu baboranira hamwe. AVDP yafengurutse iyo ngingo. AVDP yanafite n'umwizero ko kumure iyo sango batanze ku munsi wa kane w'indwiza ko urubanza rushobora guhera, na cyane cyane ko AVDP itanga ko abantu bahanwa bakoze ibyaha. AVDP isaba ko abantu bakoze ibyaha bahanwa, abatakoze ibyaha nabo bakarekugwa.
Naye abagabo avuga ko hari akunguko iyo urubanza ruciwe.
Iyo umuntu yafashwe agashyirwa urubanza hariho amafavere amwe amwe usanga yarotse, nicyo gituma AVDP isaba ko uwo muntu wese aba yafashwe ko yoburanishwa hakiri kare kugira ngo ashobore kuba mu munyororo azi igihano yaciriwe, hama akarindira izo favere ari umukuru w'igihugu atanze ikigongwe cyangwa se ari ibyo bijyanye na liberation conditionnelle bagashobora gutaha.
Ikiboneka muri sentare yiyungurije izo Ingozi nuko abakurikiranwa kuca bose bafise abashingwa manza n'abatari babafise, ishyirahamwe mpuzamakungu PINIDE ryarababaronkeje mu mugambi waryo wo kunganira abantu aho nikora mu butungane. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye nawe Jean Bosco Ndarurinze. Dukubitira mu Rwanda abatishoboye n'abadashobora kuriha umushikirizwa manza barashobora kunganirwa muri sentare no mu mategeko. Umukuru w'ishyirahamwe rya umukuru w'uruganda rw'abashikirizwa manza mu Rwanda, Maître Kavaruganda Julien Gustave, arabisobanura hari mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Umuntu utishoboye kubera yuko umuntu aba adashobora kubipimisha ijisho, twisunga icyangombwa gitangwa n'ubuyobozi n'inzego z'ibanze bivuga icyiciro buri munyarwanda barimo, kugira ngo dushobore kumenya ngo afite ubushobozi bwo kuba yakwishyurira avoka cyangwa ntabwo afite, kugira ngo urugaga rwe rwamuteganyiriza umwunganira.
Iyo agiye mu mategeko nako mu rukiko, se urwo icyo cyemezo akinyuza kuri avoka cyangwa mbese mu yandi magambo umuntu niwe utishoboye niwe wishakira avoka akamuha icyo cyemezo, cyangwa abanza kunyura mu rukiko akaba ari rwo yereka icyo cyemezo?
Navuga ko biterwa ni harimo kategori. Hari uwundi abanza kunyuza ku rugaga akabishyikiriza urugaga, urugaga rukaba rwamushakira uwo mwavoka. Ntabwo ariwe wishakira umwavoka ku giti cye amwereka icyo cyemezo. Abanza kubimenyereza kumenyekanisha ikibazo afite. Buri wa gatanu ku rugaga Kicukiro aho rukorera twakira abatugana bafite ibibazo bitandukanye, ntabwo icyo gihe tubabaza icyemezo bafite. Ariko iyo inzira z'amategeko bisaba wenda ko itarangirira mu kubagira inama, bisaba ko babona ubafasha nko gutanga ikirego, baba bashobora kwifashisha inzego z'abavoka bitwa abamaje baba kuri buri karere, nabo bakorera ubuntu cyangwa bagahabwa umwavoka utanga n'urugaga nabwo ku buntu. tubona iki kibazo afite gifite ishingiro kigomba kujya mu rukiko kandi adafite ubushobozi bugaragara bwijyanye n'icyo cyemezo cy'uko akeneye ubwunganizi kandi butishyurwa. Icyo gero ni inzira imwe yo kunyura ku rugaga. Hari indi nzira yari ikirego kigiye mu rukiko rw'ikirenga. Icyo gihe ashyikiriza icyo cyemezo cyangwa urukiko rw'ikirenga rukabisuzuma rukatwandikira tutubwira yuko ari umuntu ukeneye ubwunganizi kandi udafite ubushobozi tukamuha umwavoka umwunganira mu rukiko rw'ikirenga. Indi kategori nayo umwana utujuje imyaka 18 ukurikiranywe mu nzego z'ubutabera mu gihe ageze kuri station ya polisi naho bamushakira umwavoka aho nta nubwo aba akeneye gutanga icyo cyemezo kuko kubera ko aba ari umwana kereka agaragaje ko yari afite ubwo bushobozi ubundi yunganirwa n'umwavoka ubishinzwe ubifitemo ubumenyi bwo kunganira abana muri izo nzego kuva muri polisi muri parike no mu rukiko kubundi inzego z'ubucuruzi ho biragoye ntabwo avoka ntabwo ubundi atangwa ubwo bufasha butangwa ku buntu ko mu nkiko z'ubucuruzi cyangwa mu zindi manza zisanzwe
kuko abacuruzi ni abantu byumvikane yuko baba bafite amikoro
ubundi niko biba biteganyijwe.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Irudo France we
yego mwiriwe
wiriwe neza akabazo kawe
nje nashaka kubaza Maitre Kavaruganda kuko arabizi wenda wowe niba uba muri Amerika wasanga ibyo ngiye kuvuga utabizi. Ikigaragara cyo kugira ngo abo bantu batishoboye abamenye hari ibyiciro byitwa iby'ubudehe kandi ibyo byiciro bigenwa n'abaturage bo mu midugudu bikazamuka bikemerezwa ku murenge ngira ngo niba ntibeshye. Ibyo byiciro rero abaturage b'u Rwanda hirya no hino mu gihugu ntibahwemye kugaragaza yuko byagiye bashyira mu byiciro badakwiye. Hari ababaga bari mu byiciro byakabaye bya mbere n'ibya kabiri kubera inzangano bafite nabo mu miyoborere y'ibanze cyangwa se wenda ruswa yimakajwe ugasanga babashyize mu byiciro bidakwiye bitabemera kubona ubwo bufasha bemererwa n'amategeko. Ubwo bishatse kuvuga ko ari nk'umuntu agomba kuba ari mu cya mbere akisanga mu cya gatatu mu by'ukuri ari ntaho nikora nyine ntacyo yishoboreye. Urumva ayo mategeko amurengera ntiyakamurengeye kuko ari mu cyiciro kitamwemerera kurengerwa n'ayo mategeko. Aho rero nubwo ntarenganya Kavaruganda kuko atari we wagenye ibyo byiciro ariko njyewe nzi neza yuko hari abantu benshi babuze ubutabera nyine kuko batishoboye kandi byose byaraturutse kuri ibyo byiciro by'ubudehe. Hari naho abaturage bigeneraga ubwabo bati abo bakwiye kujya mu cyambe cyangwa mu cya kabiri byagaruka bivuye aho hejuru ugasanga bigarutse bari mu cya kane cyangwa mu cya gatatu. Rero nkibaza nk'abavoka kuko barabizi neza rumva ibyo bintu atari ubwa mbere abyumvise Maitre se byibura ku icyo kibazo akizi ntiyumva ko hari abantu baba bararenganijwe byibura ngo agire inama cyangwa ubundi buvugizi bagira bwihariye ku bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe kugira ngo abantu basigingijwe n'icyo kibazo byibura babe bagira ubundi buvugizi bakorerwa. N'icyo kibazo nari mfite.
Urakoze Irudo France we.
Urakoze.
Maitre.
Ikibazo tugejeje bo ni ukuvuga ngo nicyo twaheragaho ko umuntu tutuganye ku rugaga rw'abavoka akatumenyesha ikibazo afite tubanza gusuzuma ikibazo afite tukanamugira inama kuri iyo permanence iba buri wa gatanu ku cyicaro cy'urugaga. Iyo noneho bisabye ko bijya nko mu nkiko nibwo haba ari uburyo bubiri bwo kumufasha. Haba ari uburyo bwo kumushakira umwavoka w'urugaga cyangwa umwavoka bita abamaje donc bakorera ku karere kuri buri karere bakaba baba banakorana n'urwego rwa minisiteri y'ubutabera. Ariko barakoze ibizami baraninjiye mu rugaga rw'abavoka nubwo baba bakora muri urwo rwego rwo gufasha abatishoboye. Icyo navuga rero aho ngaho nuko icyiciro tuvuge ku cyiciro babushyize umuntu mu cyiciro cya gatatu cyangwa icya kane abona atari cyo cyiciro akwiye mu buvugizi abashobora kutugezaho ikibazo cye akanatugezaho ikibazo cy'uko icyiciro arimo abona wenda kidakwiye n'ibimenyetso byerekana ko wenda baba baramwibeshyeho bakamuha ubushobozi adafite. Kuko ushobora kuba ari mu cyiciro cya wenda wari wishoboye ariko ibibazo umuntu abura nabyo mu buzima ukaba wabura n'ibibazo by'uburwayi cyangwa umwana wagufasha cyangwa ibyo warutunze bikaba byagabanuka. icyiciro wavuyemo kikajya mu kindi cyiciro kiri hasi kurushaho. Ariko inzego zitabimenye cyangwa amakuru abantu bagufiteho itagaragaye, nawe utashoboye kubimenyekanisha, icyo gihe biragorana ko bihinduka. Yambaza icyo urugaga rwa rushobora kubikoraho. Iyo urugaga rubimenye, ubuvugizi dukora mu nkiko no mu nzego z'ibanze tuba dushobora kubikora, tuvuga tuti uyu muntu ibimenyetso tugejejeho, amakuru twabonye, wenda batuye aragaragaza ko icyiciro arimo cyangwa yabayemo cyakagombye guhinduka, tukaba twamuha ubufasha cyangwa dusaba ko n'icyiciro icyo cyemezo cy'icyiciro arimo cyahinduka. Ubuvugizi ntabwo bw'urugaga rw'abavoka ntabwo ruhagararira gusa mu nkiko.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turaganira na Maître Kavaruganda Julien Gustave, ni umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda, kandi turaganira ku buryo bwo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyurira abavoka mu manza no mu mategeko. Kuri telefone dufite Jean-Claude. Jean-Claude we?
Karame.
Wiriwe neza?
Mwiriwe.
Akabazo kawe?
Yes, ndingoboka Jean-Claude, nibereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu ntara y'Iburasirazuba. Ndabanza gushimira umutumirwa wacu mwatuzaniye Kavaruganda. Ikibazo cyanjye n'igitekerezo, ndabanza kumushimira kuba mwamutuzaniye, tukaba tuganiriye ku hirya Amerika, tukamugezaho ibibazo n'ibitekerezo dufite nkatwe Abanyarwanda dutuye mu Rwanda rwacu. None kuki bavuga ko abantu bafungwa bafite abavoka babarenganura, kandi tukaba ntabyo tubona twese hano mu nkiko zo hasi? Biguma hejuru, umuntu agira umurengano wari ukageze mu rukiko rwo hejuru rw'ikirenga, cyangwa kuki mu nkiko zo hasi inkiko z'ibanze kuki abo bavoka bataboneka bakabonekera hejuru ari uko umuntu bamuzamuye ageze hejuru? Icyo kibazo nacyo bagomba kukiga. Ikindi kibazo, mbanje kubashimira kuba mwamutuzaniye, ariko ikindi kibazo dushaka, mwamuzadushakire abantu bashinzwe ibyo gushyira mu byiciro by'ubudehe abaturage barahohotewe mu gihugu cy'u Rwanda bigaragara. Umuntu akifata bakamushyira mu cyiciro cya gatatu cya kane, nahena agira nanza agira yo kubamo ngari mu cya kane. Ese azafungwa agarukire kari ukugenda agakatirwa burundu yakivuganirwa afite ngari mu cyiciro cya kane, kandi nta kintu yifashije? Ibyo nawe ndashaka ko muzabidukorera, ukatuzanira abatumirwa pe bashinzwe ibyiciro. Ikibazo cy'icyiciro mu Rwanda ni ibintu by'imbogamizi cyane. Nk'akarere ka Ngoma dutuyemo, ni ibyiciro barabihanitse, ugera mu murenge ugasanga abantu babashyize mu byiciro bigoye, nta bufasha bafite. Umuntu nahena agira, ntagara agira, ntavoko ari mu cyiciro cya kane. Ibyo bintu bibaho bakoze.
Yee, Jean-Claude we, ndagushimiye kandi umwemereye yuko
tuzatugana mu mutume rw'ishinzwe ibyiciro by'ubudehe mu Rwanda.
Ye, tuzamushaka, ndabikwemereye. Aka kabazo rero nyine karareba Ijwi rya Amerika. Reka Maître Kavaruganda agusubize kuri kariya kambere wabajije k'abavoka mutabona mu nkiko zo hasi. Urakoze.
Mu nkiko z'ibanze baraza bagahera mu nkiko zo hejuru z'ikirenga, hasi n'abavoka tubona.
Ye, urakoze, reka gusubize.
Ye, urakoze nawe.
Yego. Maître Kavaruganda.
Ko davuga mu nkiko z'ibanze bita tribunal de base naha. Nukuvuga ngo ubundi umuntu wamenye akigera kuri polisi amumenyesha ko afite uburenganzira bwo kugira umwunganizi, abashobora kumubona mu nshuti ze akaba yamuhamagara, hari abatabahamagara akabanza kuburana rimwe na rimwe yemera icyaha cyangwa agihakana ko kuko ashobora kwiburanira, arabyemerewe. Ariko kuri ubu aho utemerewe kuburana wiho utunganiwe ni mu rukiko rw'ikirenga. Niyo mpamvu ariho hashyizwe imbaraga z'uko riri tegeko ko umuntu aburanira afite umwunganizi. Mu zindi nzego ntabwo bari itegeko kuri ubu ngubu. Kereke umwana donc navuze utujuje imyaka 18, niwe nawe ari itegeko ko yunganirwa mu gihe akurikiranwa icyaha, agomba nawe kuba yunganiwe mu nzego zo hasi.
Ariko Maître, itegeko nshinga ubwaryo rivuga yuko umuntu afite uburenganzira ku bwunganizi, ni ukuvuga ni mu nzego zose z'ubutabera, ni mu nzego zose z'inkiko. None se ubwo ngubwo aho hantu nta kabazo gahari?
Twabitandukanya. Umuntu afite uburenganzira bw'ubwunganizi, ariko nshobora kuvuga yuko nta mwavoka nkeneye. Bashobora kumbaza bati turakukurikirana icyaha runaka, ufite uburenganzira bwo gushaka umwavoka, uramuhamagara, uramufite cyangwa urashaka umwe, avuga ko njyewe ibyo muri kirango nshobora kubyisobanuraho nta mwunganizi. Ibyo mba mbyemerewe, ariko mu rukiko rw'ikirenga bagusaba kuba umufite.
Byanze bikunze.
Waba utamufite bakamuguha.
Niyo
mpamvu aho ngaho iyo bibaye itegeko gutyo, kuko ari urwego rwa nyuma, baba bashaka yuko ubutabera buratangwa ku rwego rwa nyuma, haba harabayeho kwibeshya, ukajurira ubujurire bwawe koko busuzumwa n'urukiko rw'ikirenga n'abacamanza b'ikirenga ufite n'umwunganizi ariko mu zindi nkiko ufite uburenganzira ariko ushobora kutabukoresha
arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro cerekeye ukuntu ubutungane bukora mu Rwanda n'ukuntu abantu baserukirwa muri za sentare aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguye mu kumwe na Oriane Itangishaka.